Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 12 mu kakaru n'umwaka 2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatega kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nguru zikurikira mu ntara ya Kayanza ikena y'ibitoro irahagaritse umutima abadandaza basanzwe bashorera ibifungurwa mu gisagara cha Bujumbura aho bavuga ko ibiciro byo kuyunguruza no gupakira ibyo bifungurwa byaduze ku rugero ruteye ubwoba. Imodoka yo mu bwoko bwa Probox kugira ihaguruke ipakiye ni ibihumbi $420 abo badandaza basaba umukuru w'igihugu we yavuze ko icyo kibazo akigize bwiwe kuva mu gacerere agatorera umuti icyo kibazo. Ayo mu gisagara cha Bujumbura bunguruza abantu n'ibintu bavuga ko akazi kabo gasa n'akahagaze bavuga ko batabona ingene bagiye gutunga imiryango yabo kubera jokena ry'ibitoro by'imonogoje. Mu gisata c'indero naho abanyeshuri 10 babigeme bo ku ishuri ryisumbuye rise rugari baritogera umwigisha wabo yabayobeje mu cigwa atanga biturutse yuko bamwankiye ko bajyamana basaba kurenganurwa naho umuyobozi w'iryo shure avuga ko yagerageje kumvikanisha izo mpande zibiri ariko bitakunze aya n'ayandi ni mu kanya sangwe kanze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa hano makuru tuyahereye mu gisata cy'ubutunzi aho imyidogo ari yose mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza. Iyo myidogo ikaba ifatiye ku ikena ry'ibitoro iryo naryo rikaba ryatumye ibiciro byo kuyunguruza n'ibindi byose byankenerwa biduga cyane basaba ko icyo kibazo cyotorerwa umuti vuba bwango. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko amakuru avuga ngaho mu Kayanza bitumenyesha abanyagihugu bavuga ko ubuzima bwa minsi yose butari kugenda neza bivuye ku ikena ry'igitoro. Abanyagihugu bakamenyesha ko ukwiyunguruza no kunguruza ibintu nabyo nyine byaciye biduga ni mu gihe abashoferi bo bavuga ko ibyo biterwa n'uko igitoro bakoresha bakiroka kuri magendo kandi kibazimbye cyane. Abo banyagihugu bakavuga ko ubuzima busa n'ubwahagaze kuko ngo haheze indwi hafi zibiri atagitoro kiharangwa.
Ubu jewe mu kazi kanje narangura ibitunguru, narangura ibigori, amavoka, ibijumbu, ibitoke. Hachavugana n'umushoferi kuduza kafu ya Probox mu minsi heze igitoro kiriho babimanukana ku 180 cyanke ijana ariko ubu akubwira ko ari 140 mu minsi heze ko umuntu acamanuka ku 115 ariko ubu ambwira ko ari 135 mu minsi hera waca ufata ugaca ugenda nk'ibyo bimanukanye ugaca ubidandaza ugaca ujya mu Ruvumera ugaca ndangura impuzu za Arura, kacha nanja mungi chale ngaranguli virato, kacha mpakira iprobodisi njene na dugana. Kacha sanga na mwurishi humbe mirongu ine, mirongu itali. Ari kubu, akubia yuko tumuhi humba majana tatu.
Abo banyagihugu bagasaba ko umukuru w'igihugu yova mu gacerere ngo nk'uko yari yaravuze ko agiye kugifata mu ntoke bakamusaba ko imvugo yojana n'ingiro.
Turasanze umukuru w'igihugu yari yatubwiye yuko acifatiye mu minwe ikibazo cy'igitoro. None rero nakore ko agifashe mu minwe nakore tubibone ariko kutwicisha inzara ariko aduteranye n'imiryango atwicisha inzara nakore tubibone.
Uruganda rw'amakuru kwa radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka abarongo y'intara ya Butanyerera kugira ngo batubwire icyo bakiriho kirakogwa kugira ngo igitoro gisubire kuboneka aho mu Kayanza.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Tuve mu Kayanza tuje mu gisagara cha Bujumbura aho naho nyene imyidogo ari yose. Iyo myidogo iri mu bashoferi batwara abantu n'ibintu mu gisagara cha Bujumbura nayo nyene ikaba ifatiye ku bukene bw'igitoro burangwa mu gihugu byanse gutorerwa umuti. Bavuga ko akazi kabo gasa nakahagaze, bavuga ko batabona ingene bagiye gutunga imiryango yabo, bagasaba leta ko itorera umuti ico kibazo mu maguru masha. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Abatari bakiye mu batwara imidugo yunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko ubwanwa bwapfutse umunwa. Ibyo bikaba biva ku ikena ry'igitoro imaze iminsi itari mike gibonekeza. Bakavuga ko batabona ingene bagiye kubandanya babeshaho imiryango yabo. Abo bashoferi bavuga ko baheruka kubona igitoro neza mu gihe cy'amatora, bakibaza ko kwari ukubaresha babarondera kwa majwi.
Abashoferi bifuza akazi karahe uko amasitasiyon nka yose na stasyoni isda isfana hamgitwa jibu hede huku msaaza mai kumine muha kui stasyo wikangere rari haruguru ya katedrali mwiro doka jira kanga ziha maze ingibu irenga kui stasyo ya hori tukwa muyu kukujandere kwa tonde amazutu doka jira maze indwe zitatu kui stasyo ya kujakari kui stasyo kuizone hosa mamodoka la to ugiye mkanyenge ama stasyo yose mamodoka hari atonze ugiye mu kinama nuko ugiye nga mu cyitoke nuko hose mukanyosha imodoka zose ziratonze uvuga aha mu gisagara haraheze igihe kirenga cy'indwi zitatu atangitse abasibonetse yaguhera akazi karaheze uribaza nano munsi umuryango nawo urasibona gute tufungura gute ab'inzu tubona ingene tugiye gukurikira ngo
basaba ko umukuru w'igihugu cyo kimwe n'umushikiranganji w'ubudandaji bwira icyo bakoze kugira ngo basubire kuronka igitoro.
Kwa dusabe n'ukuri nyakubahwa umukuru w'igihugu nk'uko yari yatubwiye ngo yakifatiye mu bintu ntarabe aduhe igitoro cyane asoko tukubaho haheruka igitoro cyaje naho nekidafashe mu myamamaza yaba ariko baraturesha kugira ngo tubahe amajwi aya majwi barayarose rero niba aduhe igitoro natwe tubandanye twese mu mama hari igihugu turasa turasabye umukuru w'igihugu abyumve umushikiranganji ubyega abyumve 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 abyumve.
Mu ruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera abarongo y'igisagara cha Bujumbura kugira ngo bagire ico bavuze kuri iyo myidogo yabo banyagihugu turabakena.
Inzamba
ayo mu gisata c'indero abana babigeme 10 harimo 9 bahora biga mu mwaka wa gatatu mu gisata cy'indera bigisha n'ubundi umwe yahora yiga mu mwaka wa mbere mu gisata cy'ubutunzi ku ishure ryisumbuye ry'indaro Riserugari baridogera umwe mu bigisha kuri iryo shure ko yabayobeje mu kigwa yabigisha kubera ko yabasabye ko bajyamana bakamwankira. Umuyobozi wa Riserugari aremeza ko iyo myidogo iriho kuri abo banyeshure akavuga ko yagerageje guhuza izo mpande zibiri ariko bikananirana. Tubibaze mugenzi wacu Bonfise Niyongere.
Abo bigeme uko ari 10 basaba kunguruzwa mu isomero rikurikira ngo kuko barenganijwe n'umwe mu bigisha yabayobeje mu cigwa yabaha inyuma yo kubategeka ko bajyamana nabo bakavyanka. Muri abo 10, 9 biga mu mwaka wa gatatu w'igisata cendera bigisha kuri Serugari iri muri komine n'intara ya Muyinga. Uwundi umwe nawe yahora yiga mu mwaka wa mbere mu gisata cy'ubutunzi nk'uko amakuru ava kuri iryo shuri nyine abyemeza. Abo bigeme bakaba batashimye kugira ico bashikiriza kuri radio Inzamba gateka kawe. Umuyobozi wa Riserugari Sebastiano Musaba Yezu aremeza ko abo baregwa bamwituye bamubwira ibyabashikiye. Uwo muyobozi akamenyesha ko yagerageje guhuza izo mpande zibiri kugira ngo ikibazo gitoregwe umuti bikananirana. Uwo muyobozi agasaba abaregwa kwama bamenyesha kare ibibazo bibabangamiye hakiri kare mu ntumbero yo kubirondera umuti mu maguru masha.
Urakoze Bonfils Nayongere. Mbere yo gusozera ano makuru, dukurikire byanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi cubishirizwa na Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'inyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwese mukurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi tuyatangurire ku SOS Media canditse ku mwumvikano muke urangwa mu mpunzi z'abarundi b'abakatolika ziri mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania n'umupadiri arongoye ishengero katolika mwiyo kambi. Icyo bapfuye ngo nuko mu nkuka y'imisa yo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze neza na neza kwigenekerezo rya 30 uwo mupadiri yabwiye impunzi ko zitegerezwa kwiyandikisha gutaha mu gihugu cabo ku bushake bwazo. Ku bwa SOS Media ngo yazibwiye ko zidashaka gutaha kubera agafashanyo k'intica ntikize zironswa aho uzisanga zitonze ku mirongo zirindiriye guhabwa ibiro bibiri bibiri by'ifu n'utuvuta dukeyi bakamara umunsi wose bicaye imbere y'ututuri twabo aho gutaha iwabo kwiyubakira ubuzima. Ayo majambo ngo yarababaje impunzi kuko zaciye zisohoka imisa itarahera zica mbere zirarahira ko zitazosubira kugaruka mu misa. Zimwe mbere ngo zikaba zavuze ko zizotobera uwo mupadiri mu bikorwa byiwe byo guhenzagira abakirisu. Icyo kimenyesha makuru kirabandanya candika kubijanye n'imigenderanire aho abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye zihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda bidogera ingingo yafashwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yo kugara imbibe gihana n'igihugu cy'u Rwanda igihe kirekire atanimvo zifadika. Abo banyagihugu bo mu ntara za Cibitoki, Kayanza, Ngozi, Kirundo na Muyinga bavuga ko iyo ngingo yabashize mu bukene butagira izina. Basaba ubutegetsi bw'u Burundi kunagura imigenderanire y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru arabandanya. Iwacu canditse ku myidogo y'abiyunguruza bakoresheje imiduga rusangi bavuga ko ibiciro by'itike yo kwiyunguruza bitubahirizwa. Abagendesha amamodokari bo bavuga ko biduzwa kubera igitoro cabuze mu gihugu cy'u Burundi haraheze hafi imyaka irenga 3. Kubwo ikimenyesha makuru iwacu abashoferi bakigura kuri magendo bakishura inshuro zirenga 5 ku giciro kizwi n'amategeko. Imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuvuge kwihohoterwa rikorerwa abagabo rigakorwa n'abakenyezi babo. Ibyo bikaba byandikwa na Burundi Echo cerekana ko abagabo bakubitwa cyane n'abakenyezi babo bakakwa uburenganzira ku mitungo y'imiryango bakongera bagaturubikwa nayo kubonana n'abakenyezi babo bikaba umugani. Boniface Nduwimana arongoye ishyirahamwe Oman de Tresse avuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hahohotewe abagabo bashika 96 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hahohoterwa abashika 111 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu naho hahohoterwa abashika 126 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ibitigiri bisa n'ibyagabanutse gato kuko hahohotewe abashika 69. Ariko rero kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hari hamaze guhohoterwa abashika 40 byerekana ko ibitigiri biguma biduga. Akaba rero ari no ngaho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Mwakoze mwese mwayateze yompi mugira ibihe byiza aho muherereye hose naho butaka kuri Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
No kuganisha ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi cyo dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese wanteze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese ubwiti ciwe yamfashije kwaturukaniriza mugire aho muba mwubahwe mubanye n'umubyanyu n'agahwana.